Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu ugenekerezo rya 2025 mu kakaro umwaka wa 2025 tuti namwe bakunze ba radio Nzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahanikaze muri ano makuru twabateguriye aza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugambwe MSD uratera ibyatsi iriko birava amatora aho umugambwe CNDD-FDD uri kuraronka intsinzi ijana ku ijana. Umugambo ukabona ko n'ibyawuha bigiye guhuka kuko ingingo zishyize abarundi zigiye gufatwa atacamira. Umugambo MSD ugamagarira abarundi gushyira ingufu hamwe kugira ngo baharanire igihugu kigengwa n'amategeko. Bamwe mu banyagihugu wo muri komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura bavuga ko ata kinini biteze kuri konsolateri Nitunga Mutaneri mushasha yaratowe ngo arongore iyo komine kuko ngo yaranzwe n'utunenge twinshi mu gihe yari arongoye intara ya Rumonge. Muraza kubikurikira muri ano makuru. Bamwe mu bakozi bo mu ntara n'amakomine ya kera ntibazi iyo batonda muri kino gihe kubera indinganizo nshasha z'intara n'amakomine. Mu ihuriro ry'amasendika mu Burundi Kosibu basaba ibiganiro byihuta na leta kugira ngo ntihagire abakozi batorenganywa mu kubura akazi ku mvo zitabavuyeko. Kwari guca ku mayange mu kanya tuca tubabwira ano makuru mwido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuba ikaze amakuru twabateguriye tuyahere mu bijanye n'umutekano muke. Ikiziga cy'umukenyezi kiboheye ku giti cy'umukaratusi cyatowe mu gatondo ko kuri uno munsi wa gatanu ku musozi Muhingira ni muri zone Gatara na komine Matongo. Amakuru atangwa n'abamubonye bemeza ko yishwanizwe kuko ngo atabimenyetso bindi yari afise. Izo nkuru nyene zikabandanya zimenyesha ko umuntu abiwe bari bazi ko yaragwaje umwana ku ivuriro rito y'Igatara ariko ngo akaba yaburiwe irengero ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane. Ikindi badategera nuko umuntu yarasandwa ku mutumba Cukuro mu cahoze ari komine Kayanza ya kera ariko ikiziga ciwe gatogwa mu yahoze ari komine Gatara. Abanyagihugu bo muri ako kare bagasaba ko hokorwa amatohoza yimbitse kugira ngo abari inyuma y'ubwo bwicanyi bamenyekane. Muri politike inama nkenguza amateka y'u Burundi izobigizwe n'abakenguza amateka 13 harimo 10 bava mu mugambwe CNDD-FDD na batatu bava mu bwoko bw'abatwa. Ibigaragaza ko mugambwe CNDD-FDD watahukanye intebe zose muri ayo matora. Abakenyezi bakazosengukirwa ku bice 50%. Abo bose bakaba bagiye kumara ikiringo cy'imyaka 5. Dashikirijwe n'umugwi utunganya amatora seni kuri uyu wa gatanu igihe bari kurashikiriza ibitigira imfata kibanza byavuye matora y'abakenguza amateka yakozwe n'abanuzi b'amakomine batowe. Uwo mugwi seni ukabamenyesheje ko ayo matora yitabiriwe n'ibice 99% by'abategerezwa kuyitabira. Inama ya mbere y'abakenguza amateka ikaba izorongorwa na Josephine Nyiraneza kuko ari bafite imyaka myinshi mu batowe muri iyo nama nkenguza amateka. Umugambwe MSD babona ko ibyo bitigiri biriko biva matora atansiguro bitanga kuko ayo matora byagaragaye ko ari ayo kubisanya mu bibanza ku butegetsi ibanje kunigira mu menshi intwaro rusangi. Bivugwa na Epitas Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD. kubwa Epitas Nshimirimana ngumugwi utegura amatora seni washizweho kugira ngo erekeze uwo mugambi w'umugambwe CNDD-FDD ibyo bigiye no gukwega akarambaraye ku Barundi kuko agiye kubandanya atorwa amategeko acinyiza abanyagihugu hama ahayagize umugambi uri ku butegetsi gusa dutega amatwi umuvugizi w'umugambwe MSD Epitas Nshimirimana
twaravuze ko atari amatora ahubwo kwari uburyo umugambwe CNDD-FDD watoye bwo kuhanahana ibibanza canke kubisikanya mu bibanza mu mugambwe wabo inyuma yaho basenyuriye demokrasi inyuma yaho banki ubushake bw'abarundi kambere nivyimirije kuba wanashaka mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi umugambwe CNDD-FDD warati jambo abarundi uhitamwo kuboha no kuzinga igihugu mu ntoke iwabo nayo kuri ibi bijanye n'ibitigiri biriko biremezwa nico mwita seni kwari byo byitwa amajwi abanyagihugu batoye ko umugambo CNDD-FDD canke bariko barashima ko umugambo CNDD-FDD ntaco twebwe mu mugambo MSD tubona bivuze kuko nta seni ihari mu Burundi ikihari numugwi wakagwi ko muri CNDD-FDD gahabwa amategeko n'umukuru w'igihugu nkuko nawe navyivugira kagahabwa amategeko n'abajenero kagahabwa amategeko n'inzego z'umugambwe muri ibi byo guhereza amanota canke amajwi umugambwe CNDD-FDD baba bashaka kuko umugambwe CNDD-FDD urazi ko atabarundi bagishobora kutora uyu munsi harako kagwi nyene gashigwaho n'umugambwe CNDD-FDD kagaheza kagakora ibintu ko kavyumva bijanye no kugabangana itunga ry'igihugu no gusonzesha abarundi ntaca abanyagihugu bazohungukira igihugu kizobandanya kuronka amategeko acinyiza abanyagihugu ari kagahimbaza CNDD-FDD
umuvugizi w'umugambwe MSD Epitas Nshimirimana asaba abarundi kandi kureka kuba basinda bibazwa bagahagurukira rimwe kugira ngo bagwanire igihugu kigendera ku mategeko n'amatora ashingiye ku ntwaro rusangi n'ubu nyene dukurikire Epitas Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD
naha rero mfatira mu kubwira abarundi kutaguma tureza amaboko ahandi naho ukamengo ntibituraba ahubwo tubwirizwa guhaguruka twese tugakora ibishoboka kugira tugwanire ko habaho amatora ashingiye kuri demokrasi kugira tugwanire ko habaho uburenganzira bwo kwitorera indongozi dushaka canke tukarongorwa nabo dushaka mugabo tubanje kubiharanira nico ituma tubahamagara ko hageze kandi hariko hararengana ko bahaguruka tukiyamiriza umugambwe CNDD-FDD tukiyamiriza aya manyanga n'inkinamico biriko birakogwa byitwa amatora
bamwe banyagihugu bo muri komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura bavuga ko atakinini biteze kuri consolateur nitunga mutandere mushasha yarayatowe kuri uyu wa 24 mu kakarongo arongore iyo komine bemeza ko yaranzwe n'utunenge twishi mu gihe yararongoye intara ya Rumonge abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu kwihweza neza amazina y'abatowe imbere yo gusohora urwandiko rubagena muri ayo mabanga n'inkuru ya Jean-Baptiste Bireha
Konsulatio Nitunga niwe yatorewe kurongora komine Muhuta bamwe mu banyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko itogwa ryiwe ryabatangaje abanyamuhuta bibuka Konsulatio Nitunga ariko araburabuza abanyagihugu bamwe bagapfungwa bariko baribwa umuzibukiro kuruzi kirasa muri iyo komine nyene aho hariko haragiragezwa kubakwa urugomero rw'umunyagankuba icyo gihe Konsulatio Nitunga akaba yari buramatare w'intara ya Rumonge
yarazwe mu bitari bike umuntu atokwirwa aradondagura kuba abantu barakubizwe baribwa amahera bamwe barapfunga ko bagerezwa yuko bariko barahungabanya ibikorwa byo kubaka urugomero kwaha ku kirasa aho dusanzwe tuba Ugele kwa wala hafwe tuwa mna yuku wala bifisa mulu hara ya icho gihari wa matari wei nara ya rumonge mnusa mnu ya tige zito kujutu ngane zito kwa sambayi ni mbu ukira mkabi icho gihari wese tuwa wala tanga ye vame wala huu nze ya vandi baro moka basana banyo zwa matongo kandi zaro mbikanyi yuko ya la bifisa mulu hara no musirero kubona garutse cyangwa tukatatu na marira
muri iyo komune kandi baremeza ko bazi konsulateri nitunga washizwe ahabona n'umukuru w'igihugu mu manyanga yo kunyuruza ibitoro ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo mu Rumonge yaragirijwe ubusuma bw'ibitoro b'umuhanuzi mu biro byiwe bamwe abanyagihugu bo kumuhuta bavuga ko badatahura ukuntu umukuru w'igihugu yagiriza indongozi ubunyonyezi ariko zikagarukanwa mu ntwaro
ariko igitangaje nuko kibonekeza mu Burundi umenga kugira ngo umuntu akomere kugira ngo umuntu ashinge imizi akore ikibi umuntu ntibyumvikana ukuntu yoshigwa imbere y'ishengero ku kibuga yagezwa ku bitoro mubona imyaka tumaze ibitoro atabihari mugabo agacashimirwa mu guhabwa amabanga
basaba ko abakora intonde boza barigenga ubuntu bagashiraho abafise akahise keza ku bwabo ntacu biteze kuri konsulate nitunga mu burongozi bwa komine Muhuta basaba umukuru w'igihugu kwihweza neza amazina y'abatowe kuri uyu wa 2024 mu kakaro imbere yo gusohora itegeko ribashikiriza kurongora amakomine
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya bamwe mu bakozi bo mu makomine no mu ntara za kera ubu ntibakigira aho batonda abakozi basigura ko batabona aho batonda kubera intara n'amakomine batondamwo vyahindutse abakozi bagasaba leta gutorera inyishu maguru masha ico kibazo cyabo n'inkuru ya Pacifique Nkeshimana
abo bakozi bari basanzwe bakora ubuzi butandukanye mu makomine no mu ntara intara zimaze kuva kuri 18 zikaja kuri 5 amakomine akaba 42 abari bakorera mu ntara canke muri ayo makomine ubu ntibazaho batwagwa bamwe bavuga ko birirwa mu mihani wabo kuko batoshobora gutonda aho bahora bakorera mu gihindinganizo nshasha itaratomogwa gutyo ngo bamenye aho bategerezwa gukorera kuri ibyo abagwa mu mporero nabarondera ibyo bakeneye mu makomine canke mu ntara bemeza ko basanga ibiro byugaye bamwe muri abo bakozi basigura ko nk'impapuro zitegerezwa gutegwa ku mikono zidashobora kuboneka kuko n'ibimangu bishasha bitaratangwa hagataho agahemba ko kabandanya gasohogwa ababikurikiranira hafi bakabona ko leta ishobora kubahombera uburyo bwinshi baba bitura intwaro mu ntara no mu makomine baba abo bakozi bo mu makomine nabo mu ntara za kera bose basaba ko leta yotunganya icyo kibazo kive mu nzira hakiri kare maze batunganirizwe
Pacifique Nkeshimana urakenuye mu ihuriro ry'amasendika mu Burundi Kosibu basaba yuko habaho ibiganiro hagati ya leta n'abakozi kubijanye n'ingene abakozi bahora bakora muri izo ntara n'amakomine ya kera botunganirizwa mwikete igihuriro Kosibu yarungikiye umushikiranganji wa mbere ku munsi wa gatatu Celestin Savyimana arongoye ugwo runani Kosibu abona ko amategeko agenga akazi mu Burundi ariyo hanini yokurikizwa
nkuko mubizi urabona ko ubu hariho itunganywa rishasha ry'intwaro mu gihugu umva nk'ama province aho yari 18 yabaye 5 amakomine aho yari 118 yabaye 42 ibyo byose rero muri ayo ma province ya kera muri ayo makomine ya kera hariho abakozi no muri ya meri ya Bujumbura abo bakozi rero urabona ubuhara sohotse itegeko rivuga ingena intwaro muri province izobimeze abakozi rero urumva bari basanzwe bariho ntibaratunganya neza aho bazoca bakorera igisata bazojamwo abazogumamwo n'abazoja n'ahandi hanyuma rero twebwe rero urabona ko duserukira abandi kuko si duserukira abakozi bose bo mu Burundi hanyuma rero baratubariye batari bake kandi natwe turabibona yuko batabona neza akazoza kabo mu kazi aho bazoja iryo kete twandikira nyakubwa mushikiranganji wa mbere kwari kumubaya yuko ibyo bihoba hoba harabibiganiro kuraba neza kazoza kawo bakoze ingena aho bashobora kuja kubashobora kwaronka ariho nabashobora kubura aho bakora ibyo byose rero urabona ko ari ngorane kibanza cyabo gishasha bitabaye urumva ingaruka ubwa mbere zivuga kuri abo bakoze harabatazoronka aho bakorera batakaza akazi harabandi azoja gukora akazi atakaze umushahara yaho rafata nta bushikira harundi nawe azogira azoja mu kazi katari gahuye nako yahora akora ibyo byose rero mu mateko y'akazi hari kuntu bitunganywa nico gitumubona ko twavuze hari ikigabane twavuze cyo mu mateko y'akazi bijya code du travail cyo kurikizwa
yari Celestin Savyimana akaba arongoye urunani rw'amasendika Kosibu hari umudandaza w'ibinyobwa bya Brarudi yaraye ahagaritswe n'igipolisi mu Rumonge ubu akaba apfungiwe mu gipolisi ibuyengero n'imodoka yuzuye ibyo binyobwa akaba yahagaritswe ariko aradandaza inzoga ku icupa kandi yarasanzwe ari umudandaza azirangura Julien Muzinga
abakuru dukura ngaho muri komine Rumonge uwo mudandaza w'inyobwa bya Brarudira yahagaritswe azwi ku izina rya mbazi umutima Odase batazira magara yahagaritswe n'igipolisi ku mugoroba wo kuri uwa kane muri zone Muzenga yahora muri komine Buyengero ubu akaba ari komine Rumonge ngo akaba yahagaritswe mu gihe yaratanguye kudandaza ibinyobwa bya Brarudi byo mu bwoko bwa Primus agurisha ku icupa amafaranga 300,000 kandi we yategerezwa kuranguza uwo rero akaba yaciye ajyanwa mu gipolisi Buyengero ubwo nyine igihe cy'isaha 12 z'umugoroba akaba ari hapfungiwe n'iyo modoka yiwe mu bwoko bwa Fuso amakuru dukura ngahe Buyengero akavuga ko inzoga zose zamaze gupakururirwa muri komisariya y'igipolisi abadandaza y'ibinyobwa bya Brarudi ngaho nyine Buyengero bemeza ko batari bake bahebye kudandaza ibyo binyobwa kuko bashobora kumara amezi abiri bataronse ibinyobwa kandi bakoze amazu badandarizamo bagahemba n'abakozi abafise ubunywero kugira baronke inzoga ziva mu madepo bita mega ziri muri komine Mugamba basabwa kubanza kuriha amafaranga 1,000 ku ikarato kugira baziba manukanire aho ngo babasigura ko ari kubera ubukene bw'igitoro ngo batemeye kuyariha baca bazigumiza muri komine Mugamba kuko naho baba bazikeneye ibyo rero ngo bitera uruhombo abadandaza b'ibyo binyobwa kuko basanga bunguka amafaranga atarenga 1,500 ku ikarato aricyo gituma benshi bahisemo kugara ubunywero abo badandaza basaba ko icyo kibazo cyotoregwa inyishu nabo bakabaha ibinyobwa ngo bashobore kubandanya bakora urudandazwa ari nago rwari rubatunze
arakoze Julienne Muzinga kuri iyo nkuru yaduteguriye ningaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye dushimire mwebwe mwese maduteza matwi naho butaha.